VOA.
Turabaramukije nshuti namwe bagenzi muri kumwe murakurikirana ijwi rya Amerika. Reka dutangurire aya makuru yacu kuri aya makuru avugwa muri Nigeria. Kuri wa mbere, perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijejwe umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kugwanya abagwanyi ba Boko Haram mu gihe uyo mugwi ubandanya wihe inkumbi. Perezida Buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kigwanira hasi, mu kigwanira mu mazi, mu kirere, ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza. Abo bategetsi bose ahinduye bari bagenywe na perezida Goodluck Jonathan igihe yari akiri ku butegetsi. Abo bategetsi rero bose ikaba ari ingingo ya mbere ikomeye perezida Buhari afashe kuva ashikiriye ubutegetsi. Mu bwicanyi buheruka, umuhari Boko Haram waturikije ibibombe ku Imana heze mu gisagara cha Fotokol, igitero cishe abantu 11. Igipolisi nacho camenyesheje kuri wa mbere ko abagwanyi ba Boko Haram bishe abantu 40 kuri uyu wa gatanu n'uwa gatandatu muri leta ya Borno. Hano muri Amerika, perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye ikigongwe abafungwa 46 bagirizwa ivyaha bibayabaye. Ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira ico ahinduye mu mahobohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu. Mu ijambo yashikirije kuri wa mbere, perezida Obama yavuze ko abo bantu atari abantu babagizi banabi ku rugero rwo hejuru, kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka 20. Perezida Obama amaze gutezurira abantu bashika 90 kuva aho agiriye ku butegetsi, benshi muri bo bakaba bagirizwa kunywa ibiyayuramutwe, abo nabo bakaba barekuwe ku bw'itegeko rishasha ryasohotse mu mwaka uheze muri Departement y'ubutungane. Neil Eggleston, umuhanuzi mu biro bya Perezida Obama, amenyesha ko Perezida Obama agiye kugirira ikigongwa abandi bafungwa imbere yuko arangiza ikiringo ciwe mu mwaka w'2017. Leta ya Iraq yamenyesheje kuri wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira igarurire intara ya Anbar iri mu burengero bw'ico gihugu. Iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa leta ya Islamic. Uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara vya Ramadi na Fallujah. Televiziyo ya igihugu imenyesha ko ivyo bitero bizogigwa n'abasirikare ba Iraq bafatanije n'abagwanyi baba Shiite n'aba Sunite. leta ya Iraq ihisemo gutangurira ibyo bitero mu ntara ya Anbar kuva aho abagwanyi ba leta y'aba Islamiste bafatiye igisagara cha Ramadi mu migwano yabaye mu kwezi kwa gatanu. Ifatwa ry'ico gisagara ryatumye amakungu anegura inteko za Iraq. Muri bya biganiro bijejwe byo kubigwanisho vya Iraq, intumwa za Iran n'izibindi bihugu bifatanije ibihugu bitandatu harimo na leta z'ubumwe za Amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 16. Icegera cy'umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'andi makungu Abbas Araghchi yashikirije ko yizigiye ko bigiye kurangira, ariko akavuga ko hakiri ibyo batarumvikana ko ngo ntacyo yasezeranye ko hari amasezerano yoba yashitswe ko imbere yuko umunsi wa mbere uhera.
Urakoze ya Loris ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye. Mu Burundi kuva ku munsi wa gatanu w'indi biturangije hari intambara hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'umugwi w'abagwanyi utaramenyekana izina n'intumbero yawo aho wita mu Rwegura mu ntara ya Kayanza no muri Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke. Ejo ku munsi wa mbere igisirikare cy'u Burundi cyareretse abamenyeshamakuru abagwanyi bagera ku 170 bafashwe, abandi ngo barishikanye, ariko abo bose nta n'umwe yemera ko yaraje gutera igihugu, kandi muri bo ngo ntabafatanywe ikigwanisho nk'uko babimenyesheje ngo bari babizanye ariko baca babita mu kibira aho bari binjiranye. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuruja w'igisirikare cy'u Burundi twarayaze n'abagirizwa kandi bakaniyemerera ko bafashwe bari mu mugwi w'abagwanyi uriko urashaka gutera u Burundi. Abenshi muri abo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bishikanye ku gisirikare kuko ngo bajanywe muri uwo mugwi ku nguvu batwawe n'abandi, kandi ngo nta myimenyerezo ya gisirikare bari bwakore ikwiye.
Ndabyinjiremo. Nagiye ngiye mu isoko ari ibyo bita kamabuye, aho bita kamabuye mu Rwanda. Amara acatse imodoka nyine y'ijipe nk'iyonya aca mara bigishira hagara ngo ni wuri manca ndure aca ku mabanjana rero.
Hanyuma bakujanye bo barakujanye gusa
nta kintu kimwe bambari bagumye banjana nyinshi asanga abandi bahungu bari nyine ahantu hari hari hoteli Kigali maca bakuriza imodoka ari bisi baca ku mabanjana aca mbona nongeza ahantu nyine hari abantu benshi.
Abarenga ijana twiboneye n'amaso yacu bavuga ko bazananye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ngo niho bagirira imyimenyerezo ya gisirikare mu ishyamba rya Nyungwe. Bakavuga ariko ko atamunyarwanda abakoresha iyo myimenyerezo, ahubwo ngo n'abarundi. Bavuga ko boba bari kumwe n'uwitwa Niyombare yaheruka gushaka guhirika ubutegetsi, ariko nta n'umwe avuga ko arabona n'amaso yiwe uwo Niyombare bavuga.
Nk'uwo Colonel Audace benshi na zari mbamumenye kuva demobirije muri CDFD yahora atora documentation muri komine Mpanda, hanyuma uwo niwe yajombera yituka dutwara twese. Hariho Gaston umwe yakubitanize kudata ujya wetu abamwe mu bari bamuzi, harimo na n'uwitwa Cuma umuhungu igisha ima ryavuyemo izina ryanjye nibu robere zabaye mu Burundi turazi ko zari nyinshi zaza zitwa izina zifite na objectives zishaka gushikako. Twebwe par contre twebwe iby'iwacu ntawo kubwira izina ryacu, n'ubwitwara batubwira ngo urumva ngo bamwe ngo bashaka ngo kugarukana ngo ituze ngo rotreze uvuga ngo wagira puce ngo no barabye yuko barundi atagumagira.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza mu kiganiro yaya bamenyesha makuru kuri wa mbere muri komine ya Bukinanyana iri mu ntara ya Cibitoke yavuze ko adashobora kwe meza aho abo bagwanyi bava n'intumbero yabo. Colonel Gaspar Baratuza yaciye asaba abamenyesha makuru kuja kwibariza bo nyene abo bafashwe.
Intumbero yari ico barondera nibaze uko ari iyo yari yukugwana kuko teye ingabo nta yindi ntumbero no guha. Iyo wajuva naho iki kibazo nico gituma hari habafashwe bashika 170. baravuga baraza kubabwira neza idonido ko jewe no havanda bivuga tutari kumwe nabo bavuga ngo nababeshe murabivariza namwewe kuko turababereka kandi baravuga
intambara ziuza abagwanyi bateye Burundi n'igisirikare cy'u Burundi zatangwe ku munsi wa gatanu w'indwirangiye gushika kuri wa mbere ayuki na nyana hari hacumvikana amasasu Colonel Gaspard Baratuza yatangarije amenyesha makuru ko muri iyo shamba rya Kibira hakiri abagwanyi bashobora kuba binyegeje
sino bivuga gucyo kuko se twabanzanye mugabo aho byumvikana aho babumviriza hose aho babumva abasirikare bari ngaho bashoje kubaronera kuko ikibira ni kinini mugabo ico nobabwira nuko ubu ahanini bisa nibiriko birarangira ninacho gituma mubona turi nga
amakuru amazimi sava ijya no yino avuga ko abagwanyi bateye Burundi bari baje kwinjira mu kibira bambaye n'imyambaro ya gisirikare bafite n'ibigwanisho vya rutura ariko ngo ni bari baje gutera abasirikare b'u Burundi bari kubirindiro bitandukanye vyahaci abo bagwanyi ngo bo babace bishikana nabo nyene bafata inzira y'abagwanyi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yishuye ico kibazo agira ati
ico sinumva uwishikana wariwe twe twavuze abo twafashe yuko ari jana na 70 nibavuga nabo babafashe bavuye mu gisirikare ntaco tuzovyakira uko bimeze mu gabico tuzi nuko abasirikare bakwiye
inyuma y'ikiganiro kwamenyesha makuru igisirikare cy'u Burundi kiri kumwe n'igipolisi bace berekana ibigwanisho byafatanywe abo bagwanyi ivyo navyo vyari bishanje ahantu ku musozi aho bita Indora ikiboni keje nuko vyinshi mu bigwanisho vyaraho vyari bigwanisho bicaje mu nyuma abamenyesha makuru bace bajanwa kuraba abafungwa bagirizwa ko bari muri abo bagwanyi abo bafungwa bavuze ko batigeze bafatanwa ibigwanisho kuko ngo bishikanye ibigwanisho babitaye harabonetse babiri bakomeretse mu gisirikare bakamenyesha ko abasirikare batandatu aribo bari bamaze gukomereka buke buke nayo ku ruhande rw'abagwanyi ngo hapfuye 31 umusivili umwe nawe nyene ngo yaritavye imana muri izo ngwano n'undi arakomereka abo berekanywe na numwe yari yambaye umwambaro w'igisirikare aho twabasanze muri komine ya Bukinanyana mu ishamba rya Kibira haracumvikana amasasu n'abanyagihugu baho baravyemeza
kuva kwa gatano kugeza n'uyu munsi niwe amasasu ariko avugiye mu ishamba
nimwe gwe murafise ubwoba mwibaza ko ari biki
nyina inubwo abantu bwabora kuko abantu baza kuruteza mu durumba nyitwe ntabwo dushaka ntabwo tuza bari gukwera twumva gusa bivuga mu majambo nyereka ntuza hayo
natwe ubwacu twaravyiyumviye twashitse bamwe bavuga ko ari abasirikare baterayo ibisasu mu gukurikirana abagwanya aho baciye abandi bakavuga ko hakiberayo intambara hagati y'abagwanyi n'abasirikare ba leta y'u Burundi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov n'ibindi bikoresho by'igipolisi n'igisirikare n'ivyo igipolisi cerekanye ko cafatiye muri commune giteranye mu ntara ya Muyinga abantu 35 bikekwa kuba bafise uruhara mu kwinjiza no kubika ibigwanisho barafashwe muri leta y'u Burundi bavuga ko bene ivyo bigwanisho ari abasanzwe bafise umugambi w'ugutoba amatora mu gihe abafashwe bose bari mu runani rw'abigenga Amizero abaserukira urwo runani imuyinga bavuga ko ataruhara na rumwe babifisemwo ni inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Inkono 60 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, inkono z'amasoro 116, amasasu 3000, amajana 592, ibindi bikoresho vya gisirikare na gipolisi nk'impuzu, ibirato n'imisipi, nivyo igipolisi imuyinga cerekanye ko cafatiye muri komine giteranye. Ku mitumba yanonwe na Kijumbura, niwe gipolisi kivuga ko cafatiye ivyo bigwanisho. Umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu Edouard Nduwimana avuga ko banyene ivyo bigwanisho arabari basanzwe bafite umugambi wo gutoba amatora
dusabire ndetse yuko no mu zindi ntara mu yandi makomini na makomite mixte ahurikiyemo bose yo bandanya akora akarikanura kugira ngo wese ashaka guhungabanya mu mutekano wese ashaka kwinjiza ibigwanisho afatwe ubutarari hariho no gushima ariko muri leta byatweretse yuko hariho abarundi bakirota hariho cyane cyane abarundi bashaka gutoba amatora muri kino gihe ubwo rero nta kama kwinda kuduma ku rutoke bari yizi ariko twababwira yuko abarundi benshi bifuza amatora barabigaragaje mu matora heruka tubasabe ndetse yuko bo kwitaba ku bwinshi gusumba amatora yimirije
nubwo mushikiranganje Edouard Nduwimana atadoma ko urutoke kubo yagiriza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'Imoyinga Mpabansi Jean Baptiste amenerinda ku rutoke mu kuvuga ko ari umugambi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi
byafatiwe kubari muri wa mugwi coalition amizora y'abarundi ibigwanisho byafatiwe iwabo hanyuma bakabare amazi gihe bahiga ko amatora atazoba nivyo tutangaza cyavyerekana yuko koko umugambi bari bawufise kandi ko noneho n'ikivyemeza cabonetse
Murunani amizero y'abarundi bavuga ko ataruhara babifisemmo bakavuga ko rishobora no kuba iremendanya kugira ngo bamwe mu ndongozi z'ugorona nibafatwe buhinja Claudine numwe mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi muyinga
yego uba bafashe ubavuze bafatanye muri giteranye dane turamuze mu amizero y'abarundi baravuga yuko nawe nyina atakirekire yo babizi koko ngo yarasohosa ba mu nzu argiye hanze ko muhamagaye mwacabona umuntu afise ibyo bigwanisho ngo afise ku moto ariko inyuma y'umwanya mutoya azabona abantu bamufashe byumvikana ko ashobora kuba ari nk'imento nyaba bamugiriye ariko nta ubizi neza azokwisigura mu butungane ivyo niwe yobibaza aho gatwikiwe ariko ahubwo guhamezera y'abarundi ntacho tubiziko hanyuma ikindi abanyagihugu ngo barabasohoye kuburebure babakura mu mazu babakura no mu mashengero kugira ngo baje kwemeza yuko ngo Dani bahora babikorana baravuga yuko na Dani nyene yabaye torture cyane ntawuzire yuko yashobora kuba yavyemejwe niyo torture bamugiriye hanyuma hariho nibindi bavuga byo muri Kijumbura Kijumbura imbonera kure ziruka ku banyagihugu cyane n'imipanga niki hanyuma ibyo bavuze batoye yo ibindi bigwanisho batoye yo uwo muntu bavuze babifatanye twe ntawo tuzi mu mizero y'abarundi
abantu 35 bose bari mu runani ya mizero y'abarundi uhereye ku rurongoye muri commune giteranye nibo babandanya kubazwa n'igipolisi cy'inyemirama muyinga babiri muri bo byaboneka ko bakubiswe cyane baboshwe mu gipolisi bakavuga ko byakozwe n'abanyagihugu babakiye mu gyahumye barabakubita kugashavu kenshi bari bafise babonye ibyo bigwanisho bavuga ko bafatanywe imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Sha Igira na urite
uranyishye
note
Nabara 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 yemwe ramenye uruhekenyero eh nuko ni ramenye yo sarafo ya ya ya
Ariko kabantuze mbonye ko kabantu nasoni mbe nka yaba ari mwebwe bari ko bagirira uko mwaneze yo eh nane ona maradi araje kubiraba eh wasomo menyesha makuru
bangwe bangwe yimwe Nibiki kwa muntu uri kumukubita nk'igikoko.
Yamvunye.
Yagenze gu.
Yamvunye.
Bewe utamubita kula buri. Umuntu muri yaye baraza kwanya avuga ibihenga.
Oh ya yacu dufata uko tutari. Twebwe amenyesha makuru tuvuga inkuru twatoroje neza kandi tukayishikiriza mu buryo bwubaka. Budakivutu cyanke ngo buryanishe. Have mureke ntumwice. Kugira ndabikore neza ntegerezwa gukora mu mwidegembyo no mutekano ntangere nicyo gituma nishikiye hano kugira ngo mwese twivuganira amaso mu yandi
Erege ivyapfuza n'ipfi kuri ntuze we Abamenyesha makuru bakwiye kubahirizwa hanyuma nawe bakadushikiza inkuru y'imvaho kandi yatohojwe neza ese yaba bose bakora nkawe ntuze urabona ingano banguranije aba bantu twari ko turirorerera gatuze we
Banyagihugu Uruhaya kumenyesha makuru mukumbatira amahoro n'intangere. Twubahiriza akazi kabo ariko nabo bakore bisunga karanga mutima kumuga wabo.
Ako nakabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho ababa mu ntara yo mu buseruko bw'igihugu mu turere twa Rwamagana na Bugesera batabaza leta ngo ibubakire amabarabara n'ibiraro vyasenyutse. Bavuga ko kubera kutagira amabarabara biri mu bigeramira iterambere ubuyobozi bw'intara mu seruko bwabwijwe rya Amerika ko bwahagurukiye ibyo bibazo nivyo Eric bagira ubusa adushikiriza
ibibazo byo kutagira imihanda n'ibiraro byacitse mu ntara y'Uburasirazuba nibyo biriza abahatuye n'abahagendera yo kwarika ijwi rya Amerika yageze ku rugabano rw'intara y'Uburasirazuba n'iyamajyepfo ku karere ka Bugesera na Nyanza ibyuma by'ikiraro cya Rwabusoro byinshi muri byo byibereye mu mugezi wa Kanyaru ubuhahirane bwarahagaze ibinyabiziga birazana abagenzi bigaparika nabo bakambukira ku kandi kararo nako kadafashije bakabona kongera gutegera haku niyo bagize amahirwe yo kubona ibyo batega uyu twakubitanya sohotse mu modoka yari mukuye butari
umva ikibazo gye mfite nk'ubu ngubu mvuye ibutare amafaranga naho dongera ngo arangeza hariya ku ruhuha kandi nkomeza ngenda n'amaguru none ndayabutse none nyishyuye hano kubera ku imodoka zisigaye zihende ubu ngiye kugenda reba kugira ngo ngere igashora n'amaguru uburabona ndi umukecuru ko binteye imbere
ibirometero bigeze muri 100 urabigenda n'amaguru
none se nagira nte ko nabuza gafaranga ngo ntege moto uke buri ngeze ku ruhuha
nufa ngo niba nkumva neza urasaba ngo wakore ikiraro
nibakore ikiraro tubone inzira rwose bagenzi itugeza mu mayaga turabikeneye rwose
abatwara ibinyabiziga bakungukiye muri uwo mwuga nabo bavuga ko byabateye igihombo ku buryo bugaragara atwara abagenzi muri taxi mini bisa bavana mu majyepfo baza mu burasirazuba
igihombo cyo turagifite kuko abagenzi kubu abenshi bicira i Kigali ntago banyuranga abona benshi nabo tugenda dutora mu nzira urumva ko igihombo gihari
ugiye gusubira ibutare urabona abagenzi bizinze bigenze
bita wabangaba barisubirirayo uwo mbona ndamujyana uwo ntabona n'ibyo ndigende
uretse abakora ingendo bifashishije ibinyabiziga n'abakora ubucuruzi babyifashishije n'ibishoboka amakoperative atunda imicanga mu modoka yirunda ku majyepfo kugera mu burasirazuba bigasaba kwitunda ku mitwe bayirunda ikazabona kongera gupakira
Niko mama, ubu ndabundi buryo mwakoresha butari kwikorera ku mutwe ku iki kiraro?
Umuntu yabikoresha mu buhe buryo se kubera umuntu atikoreye byagenda bite.
Ntabwo ingorofani hano yahanyura.
Nta na moto yahanyura, nta n'igare. Ngo ni ukwikorera ku mutwe ntako ndabyaje.
No kugenda kuri gato ku ruhande no kwigengesera akaziritse imigozi. Urebye nabiwagwa mu maso.
Kubera imirimo ikorerwa kuri ibyo biraro byacitse, bamwe bafasha abandi kugira ibyo bambutsa. Harabahisemo kuhakorera ubucuruzi bworoheje botsa ibigori n'amafi ku biraro byegereye imigezi mu buryo bw'isoko icyemango
ifi igiti ni 200 300 ikigori ni senkane
no kubera iki mwabisusemo kubikorera hano
nuko ari ibiryo birika kandi tuba turi mu kazi dukeneye no kurya abari bibakoze ni byiza cyane
uvuga ngo birabafasha mu buryo bwihuse
tuvuye mu karere ka Bugesera twakomereje mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro nabo baratabaza leta kubera imihanda
rwose turagira ngo ha guverinoma yazikarira ibintu biri hano nitwewe tusige inyuma mu majyambere kandi twe dutunga na Kigali ariko ubwo biratuvuna kugira ngo tugeze ibintu mu mujyo wa Kigali
gutunga Kigali urashaka kuvuga iki
mu bisarurwa bihava ubwo rero tutumye guverinoma yabyigaho ikariba ikintu yadukore rwose kuko byaremereye iyo turebye yaba ari ibintu byoroshye wenda tuba byarakuzwe twabitanze mu nama inama nyinshi cyane meya akava ngo ntiyabishobora
impungenge zigarukaho nabo ntara y'Iburasirazuba ndetse n'abaturanyi babo zirazwi kandi ntizirengagijwe ayo ni amagambo agenekerejwe muri bimwe mu bisubizo bya Madame Odette wa Maria uyobora intara y'Iburasirazuba yabwijwe irya Amerika ko ibiraro byacitse byashyizwe mu ngengo y'imari y'uyu mwaka itari munsi ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda
kifuzo nuko cyarangira mu mwaka umwe w'ingengo y'imari ariko kubera ko ari ibiraro binini bifite ingengo y'imari hafi saga miliyari hari igihe bisaba ko abantu bakora mu mafaze ikifuzo cyacu nuko byakwihuta navuga ko ari igikorwa turimo dukorana no ku rwego rw'igihugu ku rwego rwa minisiteri y'ibikorwa remezo turumva dufite icyizere
naho ku mihanda nayo muri rusange ngo yarateganijwe kuba ku munsi ku wundi guverineri wa Mariana none
uturere twose wavuze nahoze ndimo ndeba nkabona sana kamwezi afite hasi y'ibirometero 40 kazakora byibuze muri uyu mwaka urumva rero ni ibintu duteganya tugashyira mu ngengo y'imari tugafatanya n'abaturage nyinshi baranayikorera cyane cyane n'imihahirano imigenderano kuko barayikora no mu muganda navuga ko ari igikorwa gikomeza
ku rutonde rwa gahunda ya guverinoma nk'uko yashyizwe ahagaragara na minisitiri w'intebe Anastase Murekezi mu 2014 biteganijwe ko mu 2017 manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame izarangira hubatswe imihanda ihagije ku baturarwanda kaburimbo n'iyibitaka mu rwego rwo koroshya ubuhahirane no kwihutisha iterambere
twaciye mu mihanda nyine mibi igihe irimo ibinogo hamwe hararetse amazi bwiguye mu nyine iyo ni kashirango ishobora kuba yaranga umuntu w'inyakariro ariko nk'umuhanda wakozwe neza ibyo abizi babikava mu muhanda rwose pe waje usanga natwe turabanya mu gidukiye nk'abandi bose.
Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda.
Abandi bose.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu Burundi abategetsi bo hejuru bariko barisamaza mu gihe amakungu n'ibihugu byo muri Afrika yo hagati biriko biramuremera byerekana n'imuhungenge bifise mu byerekeye amatati burimwo. Mu ntumbero yo gufasha guhagarika amatati yatumye abantu bihereza amabarabara ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragenye umunyasenegal Abdoulaye Batili nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini asubiriye umunyaalgeria Said Djinnit. Leta y'u Burundi yaramwase imuhora ko yaneguye amatora y'abashingamateka yo kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu yabaye atagemwe ubutungane kandi ari mu gipfungu cinshi. Perezida Nkurunziza abandanya yiyamamariza ikiringo cha gatatu mu gihe imigambwe batavuga rumwe yamaze kumenyesha ko itazokwitaba ayo matora kandi atabaruriza impuzamakungu azohagarika ayo matora. Agasuzuguro ka Perezida Nkurunziza ku masezerano ya Arusha mu ngingo yayo y'ikiringo cha Perezida katumye abantu batari bake bapfa abashika 142 nabo bahungira mu bihugu bibanyi. Ubutunzi bwaratitutse bituma abantu miliyoni n'imiliyoni babaho nabi cyane. Iyo ngingo yo gutunganya amatora y'abashinga amateka kandi byangombwa biranga amatora yemewe na bose bidakwiye byatumye n'ibyaho babihuhuka. Leta zunze ubumwe za Amerika zifatanije n'ibihugu bya Afrika ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abatwara abakarere basaba Perezida Nkurunziza ko ashyira neza y'igugu imbere y'inyungu ziwe n'amarongo ya politike akaja mu biganiro n'abo badasanga ibyiyumviro hamwe n'amashyirahamwe atawegamiye kugira bigire hamwe inyishu y'ico kibazo gikomeye. Amatora y'umukuru w'igihugu yategereza kwigizwa inyuma gushika ibyankenerwa by'amatora baye mu mwidegembyo mu butungane no mwituze bikwire kubera ibibazo by'umutekano bya politiki bitera bitituka no gushaka kwe kwa leta y'u Burundi mu gutora inyishu y'ingorane bicima mu mwumvikano. Leta ya Amerika yarabaye irabangira ku migambi yo gufasha mu by'umutekano yahora ikorana n'u Burundi. Dufatiye ku bikorwa bigayitse igipolisi cyakoreye abari mu myiyerekano, turabangiriye kunyigisha mpuzamakungu mu gutunganya no mu gushyira mu ngiro iby'amategeko hamwe rero n'imenyerezo yo kugwanya imirwi y'iterabwoba. Twabangiriye kandi ku myimenyerezo ya gisirikare twategekanya gutanga ku gisata cy'u Burundi woranguwe n'ubushikiranganje bwo kuvuna abansi n'uwo tworanguye ku rugero rwa Afrika. Mu guheraheza muri wa mugambi wo kugwiga ko u Burundi bwoja muri wa mugwi w'ibihugu byo koroherezwa mu by'ubudandaji uri ko rategurwa bitegekanijwe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bwa Afrika, tuzobanza turabaho u Burundi bugeze mu kudahohotera abanyagihugu ingene zego z'igihugu zifashe hamwe n'ingene amateko yubahirijwe.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jutime se muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
urakoze. Kuri uyu wa mbere, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yahinduye abategetsi bose b'inzego zo hejuru zijeje umutekano mu ntumbero yo guhindura umukenyuro mu kugwanya abagwanyi ba Boko Haram mu gihe uyu mugwe w'abagwanyi ubandanya wiha inkumbi. Perezida Buhari yagize iryo hindura mu gisirikare kigwanira hasi, mu kigwanira mu mazi, mu kigwanira mu kirere ndetse n'abarongoye ibiro bikuru by'igendereza. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriye ikigongwe abafungwa 46 bagirizwa ivyaha bibayabaye. Ivyo yabigize mu ntumbero yo kugira ica hinduye mu mabohero y'igihugu biboneka ko yarengewe n'abantu. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa mbere, Perezida Obama yavuze ko abo bantu atari abantu bagizi banabi ku rugero rwo hejuru kandi ko benshi muri bo bari baciriwe gufungwa imyaka 20. Leta ya Iraq yamenyesheje kuri wa mbere ko igiye gutangura ibitero kugaba ibitero kugira yigarurire intara za Anbar iri mu burengero bw'ico gihugu. Iyo ntara ikaba iri mu minwe ya wa muhari wa Leta ya Islamic. Uwo muhari ukaba ugenzura ibice binini harimwo n'ibisagara vya Ramadi na Faruja. Televiziyo y'ico gihugu imenyesha ko ibyo bitero bizogigwa n'abasirikare ba Iraq bafatanije n'abagwanyi babashiite n'abasunite. Muri bya biganiro kubigwanisha uruho nyanganda vya Iran intumwa za Iran n'izibindi bihugu bitandatu harimo leta z'ubumwe za Amerika babandanije ibikorwa kuri wa mbere kugira barangize ibiganiro bimaze amezi 18 icegera cy'umushikiranganje wa Iran ajeje imigenderanire n'andi makungu Abbas Araghchi yashikirije ko izigiye ko bigiye kurangira ariko akavuga ko hakiri ivyo batarumvikana ko ngo ntacyo yosezerana ko hari amasezerano yoba yashitswe ko imbere yuko umunsi wa mbere uhera
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.